Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 29 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2018. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Uburundi bwari mu nama mpuzamahanga ku bijyanye n'ubukungu bushingiye ku nzuzi, ibiyaga n'inyanja, inama yabereye i Nairobi.
Ahubwo twasanze Uburundi buri ku nzira nziza, amaze kugera ku ntambwe nziza mu bijyanye no guteza imbere ubutunzi buvuye mu two turere, kandi buramaze gufata ingingo zikomakomeye kandi babishimye.
Uyu ni Deo Guide Rurema, minisitiri w'ubuhinzi w'Uburundi. Naho mu Rwanda, umunyamakuru Ndayizera Focus araregwa ibyaha by'iterabwoba. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi nk'uko mubiza abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloys Bigirimana. Aloys, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Oyeme ni ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira ritekanya gutahukana Abanya-Ethiopia 418 baba muri Yemen bifuza gutaha ku bugombe bwabo. Indege zayo zashikanye abambere ya Addis Abeba ku munsi wa mbere, igikorwa kikarangirana n'uyu munsi wa kane. Intambara n'ubukene muri Yemen ntibibuza abanyagihugu bo mu karere k'ihembe rya Afrika guhungirayo, baba bagiye kurondera akazi hamwe n'ubuzima bwiza. Mu mwaka uheze ibihumbi ijana nibo bagiyeyo. Oyemi gatekanya ko abandi ibihumbi ijana 50 bazoba bamaze kujayo muri uyu mwaka. Kiretse Abanya-Ethiopia, abandi bajayo ni Abanye-Somalia hamwe n'Abanya-Eritrea. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika caragavye igitero cy'indege muri Somalia cica abarwanyi batatu muhari w'iterabwoba Al-Shabab, nk'uko amakuru ava mu barongozi b'igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM abivuga. Iki gitero gishasha cyabereye ahitwa Kad ni hafi ya Dabade Nshili mu ntara ya Muduge ku munsi wa kabiri. Ababibonye babwiye Ijwi rya Amerika ko iki gitero gishasha cyari gitumbereye imodokari za Al-Shabab. Bavuga kandi ko izo modokari zari iz'umukomanda wa Al-Shabab azwi ku izina rya Abdishakur Mohamed Mire, ariko nta cemeza ko yoba yari muri imwe muri izo modoka. Abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika bavuze ko ico gitero cyo ku munsi wa kabiri ata munyagihugu cyakomerekeje canke ngo gihitane. Iki gitero cyahitanye rero murambabarira cashikanye ibitero 36 abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bamaze gukora mu gihugu cya Somalia muri uyu mwaka. Kubitero kandi abategetsi ba Afghanistan bavuga ko umwiyahuzi yaturikije bombe yari mu modokari ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu hanze y'ikompanyi y'Abongereza icungera umutekano ku murwa mukuru Kabul. Habona guca hakurikira amasasu y'umurwi witwaje ibirwanisho kuri ico kibanza nyene. Muvugizi w'umushikiranganji wa Afghanistan w'intwaro mu gihugu hagati Najib Danish yaremeje ico gitero kandi avuga ko abantu bashika 10 bafuye, abandi batari bake barakomereka, ariko nta gitigiri cabagavye ico gitero yatanze. Iyo kompanyi y'Abongereza ivugwa ko yatanga imyimenyerezo ku gipolisi ca Afghanistan. Abatalibani bemeje ko aribo baturikije iyo bombe bongera bararasa kuri ico kibanza kiri mu bibanza bicungerewe cyane ku murwa mukuru Kabul. Ico gitero cabaye haheze amasaha Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani atangarije Geneve mu Busuwisi mu nama mpuzamakungu yiga kuri Afghanistan ko yashizeho umurwi w'abantu 12 biteguye kugiranira ibiganiro n'abatalibani mu mugambi wo kugerageza guhagarika intambara. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yarahakanye ivyo Perezida Ghani ashikirije, avuga ko batiteguye na gato kuganira na Leta ya Afghanistan. Nayo kuri Yemen, Sena ya Leta Zunze za Amerika yemeje ku bwinshi ibwirizwa riyiha uburenganzira bwo kubandanya yiga ku ntego y'itegeko igamije kurangiza imfashanyo igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika giha urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruriko rurarwana muri Yemen. Benshi mu bashingamateka abarepublikani n'abademokrate ntibahagaritswe umutima gusa n'amakuba iyo ntambara muri Yemen yateye abanyagihugu, ariko batewe ishavu nuko Perezida Donald Trump adashaka guhana ubutegetsi bwa Arabia Saudite mu kuba bwarishe mu menyeshamakuru Jamal Khashoggi ibitero by'indege birongoye na Arabia Saudite ku bahuti barwanya Leta ya Yemen bikorwa n'ibirwanisho bigurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimaze kwica ibihumbi by'abanyagihugu muri Yemen, binasambura amavuriro kandi birasambura n'imihana itari mike. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratanga kandi amakuru ajyanye n'iperereza kuri urwo runani muri iyo ntambara muri icyo gihugu cya Yemen. Muri Amerika kandi Nancy Pelosi yatowe na bagenzi we umugambwe w'abademokrate ejo kwa gatatu kuzorongora inama nshingamateka, ariko azorindira mu kwezi kwa mbere abashingamateka bose mu migambwe yose bongeye gutora kugira bamwemeze canke bamuhakane. Yarigeze kurongora sena nk'umukenyezi kandi yizeye gusubira muri ayo mabanga abagabo bake baronse inshuro zibiri. Nayo Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine ariko ararondera agasotoro gusa kugira aronke impamvu izotuma yongera gutorwa mu mwaka uza, niko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya mu ijambo yasomeye ejo kuri televiziyo ya Leta yavuze ko Poroshenko ariko arondera gusa agasotoro kugira yigumire ku butegetsi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho. Shuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ejo ko ari rwo rufite umunyamakuru Ndayizera Focus yari amaze icyumweru kirenga umuryango we uvuga ko wabuze irengero rye. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Ubugenzacyaha bwatangaje ko uyu munyamakuru ukorera radio BBC mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Umuvugizi w'uru rwego Modeste Mbabazi yatangaje ko umunyamakuru Focus Ndayizera yafatamo ibikoresho biturika dinamite mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu muvugizi yeretse abanyamakuru bagenzi ba Ndayizera ibyo urwego ahagarariye ruvuga ko rwamufatanye, gusa we ntiyavuze ibyo ari byo kuko yatangaje ko nyir'ubwite ari we watanga amakuru arambuye mu buryo yafashwemo ndetse n'umugambi yari afite. Abanyamakuru ntibatinze kubaza mugenzi wacu nk'uko uvugira urwego ribu yari abisabye. Ku ruhande rwe, mu ijwi ry'ikiniga umunyamakuru Ndayizera yahishuye icyo yari afite ku mutima.
Kugeza ubu ngubu ntabwo ndamenya iby'iperereza ririmo kugeraho. Bamfatiye nyine hafi ya stade Nyamirambo. Uko bamfashe, baramfashe banjyana mu nzego zishinzwe umutekano ubwo kugira ngo bakore iperereza. Bambwiraga ko ari byo nkekwaho nzamenyesha. Ngibi nibwo nkibibona. Ntabwo mbizi. Ntabwo namenya ahantu banjyanye, mvuye kuri station ya Remera. Ahandi nafungiwe ntabwo mpazi. Icyo navuga ni uko ntabwo nabuze, ndahari inzego z'umutekano zari zimaze gukora iperereza kandi nibwira yuko zizakomeza kugira ngo ryuzure neza.
Imvugo za Ndayizera zabaye zitungura umuvugizi w'uru rwego Modeste Mbabazi wari wabwiye itangazamakuru ko ibyo Ndayizera akurikiranyweho aza kubyivugira. None ibyo bitabaye, mu ijwi rye uyu Mbabazi yahisemo kumvikanisha ibyo yari yiteze ko umunyamakuru Ndayizera yagombye kuba yasobanuye.
Uyu munyamakuru akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba kuko harimo ibikorwa bitandukanye yafatiwemo yinjiye muri ibyo bikorwa kugira ngo ahuze ibikorwa na bagenzi be. Icya mbere ibingibi mureba ni ama explosive na madinamite yafatanywe agiye kuyafatira kuyakira ahantu Nyamirambo afatwa. Twabonye amakuru yuko hari ibikorwa nk'ibyo biriho bitegurwa na Focus na bagenzi be, fatanwa n'ibyo yaragiye kwakira n'uwarugiye kubimuha, bose batangira gukurikiranwa.
umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha yunzemo kandi ko umunyamakuru yafatanywe n'abandi ntiyasobanuye niba n'abari abanyamakuru cyangwa se abandi bantu basanzwe. Imbere y'itangazamakuru ryanitegereje uyu muvugizi ntiyagaragaje abo bantu bandi bafashwe, nta n'ubwo yatangaje amazina yabo. Yongeye kwisegura asobanura ko uyu munyamakuru Ndayizera yerekanye wenyine kuko ari we wari wavuzweho ko yazimiye. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umugore wa Ndayizera Focus Mukarugira Chantal yari yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko umugabo we yaburiwe irengero.
Yavuye hano mu rugo ambwira ngo agiye Muhanga, ntabwo rero nongeye kumenya amakuru ye, gusa ese byambereye urujijo kuko ubundi mu busanzwe nta bantu nzi wenda navuga ngo yari afitanye nabo ibibazo wenda ngo bepfe ngo nibo nashakira. Nukuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo, numva byaranyobeye.
Umuvugizi w'ubugenzacyaha yemeza ko gutinda kwerekana uyu munyamakuru kugeza n'ubwo umuryango utangaza ko wamubuze bifitanye isano n'ibyaha akurikiranyweho.
Ntekereza yuko ahubwo dosiye yose yarangiye, impamvu abivuze kuriya nanjye ntabwo bisobanukiwe kuko n'umuryango we urabizi.
Nuko hari hashize icyumweru igikorwa nk'iki nta nzego na rumwe rwigeze ruvuga ko rufite Focus.
Ibyaha by'iterabwoba ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha. Itegeko riteganya igihe agomba kumara mu iperereza ry'ibanze, hari n'uburyo bikurikiranwa butandukanye n'ibindi byaha bisanzwe. Byari ngombwa yuko iperereza rikorwa kandi rigakorwa mu mutuzo, rigakorwa mu buryo nta wundi muntu urivangira, ari nayo mpamvu igihe kigeze tukamubagaragariza.
Babazi Modeste uvugira ubugenzacyaha bw'igihugu asobanura ko iperereza rigikomeza kuko hari abandi bagishakishwa muri iyi dosiye. Uyu muyobozi akemeza ko hatari hakamenyekana aho ibikoresho byari kuzaturikirizwa n'igihe byari kuzakoresherezwa. Babazi avuga kuri iki cyaha cy'iterabwoba gishinjwa Ndayizera yagize ati kiramutse kimuhamye kandi bishingiye ku mategeko y'u Rwanda yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu ntara ya Gitega mu Burundi, urubyiruko rwarangije kwiga rubura akazi bishyize hamwe bigisha abanyagihugu korora no guhinga kijyambere, bakabaha n'imbuto z'indobanure, bakanabigisha no gukora amasabune. Fidel D'Antoine Nsabimana araduha ibindi bisobanuro.
Mu ntara ya Gitega, ubwo rwaruka rurukiye mu ishyirahamwe ya JDEC, Action des Jeunes Unis pour le Développement Communautaire mu rurimi rw'Igifaransa. Iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2014 rishinzwe n'urwaruka rwahejeje amashuri yaba ayisumbuye y'ubuhinga canke za kaminuza, ariko ntibaronka amahirwe yo kuronswa akazi. Iryo shyirahamwe ya JDEC abarigize bavuga ko bishyize hamwe igisata cyose kigize ishyirahamwe gifite ugitwara yize ibyo bijyanye n'ico gisata. Nizigimana Devote n'umunyamabanga wa JDEC.
Turakorera mu gisata cy'uburimyi, tugakorera mu gisata cy'ubworozi, tugakorera mu gisata cy'ukuziganya no kuguranana, tugakorera no mu gisata kijyanye n'amagara y'abantu, hamwe n'igisata cy'imyuga. Ibyo ni byo bisata twari ko dukoreramo muri iki gihe, ariko hariho n'ibindi turiko twategura kuzokoreramo mu minsi iri imbere, nk'ikijyanye n'agateka kazi na muntu, hamwe n'ibidukikije environnement. Muri make dusanzwe turi abanywanyi benshi bishyirahamwe kubera iyo mice yose ifise abayigize. Bikorwa birakorwa.
AJDEC rirakorana n'abanyagihugu mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi.
Uko bimeze ngaha nk'ubu unye umurimyi turamuha imbuto akagenda akarima, tuyimurosa kuri gusa ku buntu akarima hama yejeje agashorera ngaha, tukaca tumurosa buryo bwo kwikenura, ashoye tukamurosa amahera kugira ngo nawe muri wa muryango asanzwe abayemwo agire icyo awunguye. nka mu ntara ya Gitega dukorera mu makomine atano ariko no muzindi ntara basanga hari intara dufisemo abantu wanyu nko mwivyo bijanye n'uburimyi tukabaroza imbuto bakagenda bakalima hama bejeje bakacho bashorera ngaha nyene
uko nako bitunganijwe no mu bworozi
munyagihugu wo mu yindi ntara arashobora gushima umugambi aje tukamusigurira hanyuma akaza akagura igitungwa ashatse nko kukigurisha aratubwiye ati bimeze kunuku nuku tukamuronderera umukiriya kumwe no mu bijanye n'ubumenyi muri education cya gisata cyacu turigisha iyo myuga itandukanye ari nk'ushaka gukora amasabu navuye mu yindi ntara araza tukamwakira tukamwiza ego aha turi ni mu biro mugabo turafise sale yabigenewe yo kwigishirizamo
Bigirimana Adeline umunywanyi wa Jidec avuga ko kuba muri Jidec byamuteje imbere
Umushomeri uri muhira nta gasabune waronka nta n'utuvuta waronka uraza abajene dukeneye twishi ariko ubu aho tugeze turaronka twankenerwa tumwe tumwe dushobora gufasha umuntu w'umushomeri gushika aho twaramenyanye n'abantu turamenyana turamenyeraho n'ibintu byishi umujene ahari atoba amaze kuje hamwe nabandi ngo aje mwishira hamwe mbona kumenga ari nuruhombo twebwe ngaha n'ukuri turitunze kandi turifashe nacho gituma dusaba na leta yuko ahubwo yo dufata mu mugongo ikagira ici dufashije kugira ahubwo tuzamuke gusumba
nabo bagerageza kwiyungunganya zimwe mu ntambamye zikomeye bahura nazo mu iterambere n'amakuri basabwa mu gihe baba batarashinga imizi ngenda banka Claudine n'umunyabigega wa Ajidec
abatoza bikori nk'aba tubanze kubona nabo muri komine baraza nyene bakavuga ati mutegereza kuri hamahera ya naya iki ibintu nk'ibyo ibiraho duhombye nyene kuko urumva ntacyo tuba dufise murumva gacabaza ngo tubaye kandi ntacyo dufise ahubwo nka leta nk'umunyashyirahamwe nayisaba ahubwo ko ariyo yofasha abishyirahamwe ntibasaba amakori kuko urumva bobo bariyunze kugira abahenge botere imbere mugabe urumva se bobo bacabaza kubaka n'utwari bafise
mu kigo hapi kijeje korohereza abanyamitari n'amashyirahamwe bavuga ko ishyirahamwe rihabwa amezi atandatu gusa yo kudatanga ikori mu gihe ryujuje ibisabwa naho ku bijyanye n'amakori basabwa na komine bamwe mu batoza kori ba komine Gitega batubwiye ko ikomine yose ifite uko yitunganije mu bijyanye no gutoza amakori Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
kuva ku wa mbere w'iki cyumweru kugera ejo ku wa gatatu hashize i Nairobi muri Kenya habereye inama mpuzamahanga ya mbere kubijyanye n'ubukungu bushingiye ku nzuzi ibiyaga n'inyanja Blue Economy mu Cyongereza Uburundi bwohereje intumwa zari ziyobowe na Minisitiri w'Ubuhinzi ubworozi n'ibidukikije Deo Guide Rurema yahaye ikiganiro cyihariye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Wirika neza
twovuga ko ari ubutunzi bufatiye ku mazi ku biyaga ku nyanja bakaraba rero nyene ibyo bintu byohera amahigwe ubutunzi bw'igihugu ariko mu buryo burama
twabonye hari ibihugu bya rutura n'ibihugu navuga bikiri mu nzira y'amajambere none mwese mwiyemeje ibintu bisa ku rugero rungana
utwo turere turakunda gutosekazwa n'ibintu byinshi cyane hariho intambamye ziva ku bikorwa bya bene gihugu hamwe n'intambamye ziva kwihindagurika y'ibirere haje ibihugu bishika ijana 182 hari abashikiranganji bangana na 94 no kuvuga rero ibihugu byose ntibifise intambamye zimwe ariko kenshi na kenshi usanga bigenda bisa hariho inkivyo dusanga dusangiye nk'ikoreshwa ry'amasashe byabi kopo bya plastique usanga navyo na tugenda tubisanga muri utwo turere nk'ibyo usanga haba mu bihugu bya rutura haba naha mu bihugu byo muri Afrika ikambere ni Burundi usanga dusangiye iyo myitwarariko nk'amazi agenda gabanuka kukubera uruzuba cyangwa ugasanga ayo mazi yacafuye naho ibihugu bidasa ingorane cyangwa imyitwarariko ariko usanga ari imwe aha rero bigabanura umwimbu kuko bifata ku buzima bw'ibikoko biba biba muri utwo turere umwimbu ugabanutse ari nk'amafi cyangwa ibindi binyabuzima byo mu mazi byasahiriza nko gufungura ngaho ugacusanga n'ubuzima bw'abantu burahatosekariye gutyo n'ubutunzi bw'igihugu bukagenda bugabanuka
muri izo ntamba bivuze mu Burundi hari zikiboneka nk'ikoreshwa rya masashe n'ibyo bya plastique ubu turetse ibyo muyemereje aha hari ibindi biriko byashirwa mu ngiro
ahubwo twasanze u Burundi buri ku nzira nziza amazi kugera ku ntambwe nziza mu bijanye no guteza imbere ubutunzi buvuye mutwo turere kandi buramaze gufata ingingo zikomakomeye kandi babishimye kuko nko mu bijanye no gukingira tose kazwa ikiyaga Tanganyika itariki 8 z'ukwezi k'8 uwo mwaka nyenishobora mukuru w'ucacu yarashitse umukono ku itegeko ribuza gusubira gukoresha amasashe n'ibindi bikoresho by'amaplastike ngahi wacu mu Burundi amakungu yagishimye cyane kandi uyu mwaka nyene kwezi kwa gatandatu twashoboye gushiraho wa mugambi w'igihugu kazorangira mu mwaka w'2027 bikuru bikuru biri muri uwo mugambi hariho gukingira ibidukikije gukingira no kubungabunga amasoko y'amazi aha naho bavuga ibiyaga cangwe inyanja byose bihera hari ya ruguru mu masoko y'amazi murumba rero nk'igihugu c'u Burundi twasanzwe bisa amahigwe yuko imigambi yacu y'igihugu igenda ijanye n'iyo migambi y'ibyinama yari igamije ko
tugarutse kuri ibi bita blue economy ubutunzi bwo mu nyanja n'amabahari mu Burundi nubwo ngirango ibitegire mutaravyegeranya mubona ni mwashya mu ngiri politike neza biri mu bintu bishobora no gutuma ubushomeri bugabanuka
yego cyane murazi yuko umuga ukuroba urimo abenegihugu benshi cyane kandi noneho ubu tugomba dushireho amategeko mperekeza azotuma haba kutegura neza aho amato y'ukoroba ashikira aho ifi nk'indagara zanikigwa mucanye n'urucuruza ngahose murumva yuko bikorwa n'abantu n'akazi umuntu aba ariko arashiraho ariko ubu rero leta y'u Burundi yaremeje umugambi ukomeye cyane wo kugwiza inyanja mu gihugu hagati tukazishirako n'ubworozi buto buto bw'inkoko cangwe inkwavu hagati yaho naho tugasha tuharimira imboga ntituriko turarondera kugwiza akazi gusa hariya ku kiyaga Tanganyika ariko turiko turagwiza akazi hariya ruguru byatubere n'amahigwe kuko bimwe twamatuvuga ko abantu baje hamwe akaja mu mashira hamwe cyangwa mu makoperative co gisata abantu baca bakorera namwe
ego me mushikira nganji deo gide rema murakoze kwa kanya mu hayi rya Amerika
murakoze namwe
umupira w'amaguru message ngozi yaraye ikinnye na Ismaili Sporting yo mu Misiri mu marushanwa y'igikombe cy'Afrika cy'amakipe yabaye ya mbere iwabo Jean Bosco ndarurinze yakurikiye uyu mukino wabereye ku kibuga Urukundo cy'Ingozi
igihe cy'isa 9:30 kuri uyu wa gatatu niho imigwi ya Message Ngozi wo mu Burundi na Ismaili Sporting wo mu gihugu cya Misiri yatana mu mitwe iyo migwi yahuye mu higanwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu bihugu byayo mu mwaka uheze yamaze igice cya mbere cy'urukino itaratsindana kuva igice cya mbere gitangura umugwi wa Ismaili Sporting vyaboneka ko usatira kenshi izamu rya Message Ngozi inyuma y'iminota nka 10 igice kigira kabiri cy'urukino gitanguye umukinyi nimero 11 wa Ismaili Sporting ariwe Tarek Abdul El Shami yahavuye yinjiza igitsindo cya mbere Message Ngozi yagerageje gusatira mu gice cya kabiri cy'urukino kugira irabe ko yogombora ariko ntivyashobotse urukino rwagiye kurangira ku ntsinzi ya Ismaili Sporting y'igitsindo kimwe ku busa bwa Message Ngozi umugwi wa Message Ngozi watsindiwe ku kibuga cyawo Ndayizeye Jim amenyereza uwo mugwi yabwije urya Amerika ikibazo bagize
ucambire no vuga urabona yuko habaye ikintu cyo kubura confiance kugira tukine umupira twagarara neza ariko turi ikipe ugasanga tuciye tukatakaza nuvuga yuko ari manki ya confiance twoba twabuze no munsi nitwo cika ingufu turaca twakina no munsi tutsinzwe igitsindo kimwe ku busa turacashigaje indi minota 90 turacashigaje match returu tugiye kwitegura turabe amakosa yabaye no munsi tugerageze kuyakosora
naho biruko umumenyereza wa Message Ngozi aratanga icyizere ku barorerezi isinzi bari baje baturuka ijya nino mu ntara ya Ngozi no mu ntara bihana urubibe nka Kayanza Kirundo Muyinga na Gitega
turacika intege turacashigaje match returu iminota 90 iri imbere yacu natwe dukuko badutsinde ngaho ni nkuko dushobora kubatsindira hariya mu mupira nta kintu kidashoboka
icyo mubona muzokosora gusumba ikindi ni giki
ico nokosora cyane cyane ngiye gukorera ku situ imbere kuri attack urabona yuko kugara twugara neza tukarikipira umupira ari kurabona ture kipe kenshi niho hacaba ingorane ico kintu tugiye kugerageza gukorera ko muri iyi misi mikenyi sigaye turabe yuko bishobora kugenda neza kuri match itu
urasenga Cedric Dani kizigenza mu gwa message ngozi aremera ko umugwi bahuye wabarushije be nabo bakinana icizere cyo gutsinda urukino rwo gusubiriza ruzokurikira akirindiriye kubamenyereza
cyo bacatugoye harimo cyo kipe turiko turakinye kwakinye ni kipe ifise inyaruka cyane kandi babonana cyane gose bigatuma rero byatugora cyane kubafata turafise abamenyereza babonye amakosa yabaye ku ruhande rwacu ibyo twaba twakoze byiza bo bazotubwira ngo twameyore rero ndibaza ko abamenyereza bacu babibonye ama tuzogerageza gukosora kugira ngo turabe ko tworonka insinzi hariya amureji
urukino rwo gusubiriza rutegekanijwe itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri kugiye gutangura mu gihugu cya Misiri message ngozi itegerezwa kuzokwihatira gutsinda isumvye uko umugwi bahuye wabikoze kugira ushobore kuzobandanya bitagenze uko ukazoca usezera amahiganwa iyo migwi ibiri yatanye mu mitwe yabaye ya mbere mu mahiganwa mu bihugu byayo mu mwaka uheze mu gihe ayo mahiganwa ageze hagati uno mwaka iyo migwi yose iramaze gutakaza ico kibanza message ngozi ifise ikibanza cya 12 mu ihiganwa ryo mu Burundi Ismail Sporting nayo ikaba ifise ikibanza kigira 15 mu mahiganwa y'imigwi yo mu Misiri ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
muri aya marushanwa y'igikombe cy'Afrika cy'amakipe yabaye aya mbere iwabo APR FC yo mu Rwanda ejo yari yakiriye Club Africain yo muri Tunisia umunyamakuru wacu wa sport i Kigali Jean-Claude Munyandinda yakurikiye umukino urangiye twagiranye iki kiganiro
umukino wahuzaga APR FC ndetse na Club Africain yo muri Tunisia warangiye amakipe aguye miswi anganyije ubusa ku busa ikipe ya Club Africain ni ikipe yagaragaje amaheri menshi mu mukino ikipe yageragezaga kujera cyangwa se gukora ku buryo ikipe ya APRFC itayinjira mu izamu kuko yo yifuzaga ko banganya noneho ibindi kazabikora yageze iwabo kuvuga ngo APRFC birayisaba akazi gakomeye cyane ko kuzajya gutsindira Club Africain muri Tunisia cyangwa se bakaba banganya ku gitego kimwe kuri kimwe bibiri bibiri no kuzamuka ibi bigaragara nkaho ari ibintu bikomeye cyane ko atari ubwambere bahura APRFC mu myaka nk'irindwi umunani ishize yahuye na Club Africain ikigari baranganya biri kuri bibiri ariko umukino wo kwishyura Club Africain inyagira APR FC bitego bine ku busa ibiro bigaragaza ko nta kazi mu mupira w'amaguru hari byose biba bishoboka ariko nta kazi gakomeye cyane ku ikipe ya APR FC mbabwira ko atari umukino wonyine wabaye Toma ikipe ya Mukura Victory Sport nayo yari yasohotse muri CAF Confederation Cup
yego nayo yatahukanye inota rimwe kuko yanganije na Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo umukino wabereye mu mujyi wa Johannesburg nyine muri rushanwa rya Confederation Cup niko se tugarutse kuri uyu mupira wabereye i Kigali hagati ya APR FC na Club Africain abafana ba APR wabonye batashye bameze bate
abafana ba APR FC bo ikizere cyari gikeya cyane ko bavugaga bati ikite yacu twatwizeye batwizeye nibura ko yagira impamba y'igitego kimwe cyangwa bibiri kugira ngo noneho umukino wo kwishyura uzabera muri Tunisia ku itariki ya gatanu mu kwezi gutaha nibura bazabe bahagaze neza bafite icyo baryamyeho cyangwa se bafite impamba bashoboye kwitwaza ikizere ni gike ariko nyine mu mupira w'amaguru bo bavuga ko nk'uko banganyije ubusa ku busa bashobora kujya muri Tunisia banabwo bakangiye ubusa ku busa cyangwa se bakanganya kimwe kuri kimwe APRFC igakomeza ariko rero tukivuga iby'abafana abafana ba APRFC bumvaga nyine ko ikizere kigihari abandi ikizere cyacitse ariko mbabwira ko hari bake babayo ubwo ni ukuvuga abafana b'ikipe ya Rayon Sports bahora bahangana igihe cyose bo bari baje bitwaje amadarapo yanditseho Club Africain bavuga bati dutsindira APRFC dutsindira APRFC dutsindira APRFC bivuze ngo guhangana kw'aya makipe y'abakeba kuracyakomeza Toma
Jean Claude urebye mu ikipe ya APR niki yabuze nko ku rwego rwo kwataka cyangwa se muri defense wabonye hari ikizere gihari nihehe hakomeye haba mu bice hagati imbere cyangwa se inyuma
APR FC ni ikipe ikomeye mu Rwanda iri ku mwanya wa mbere muri championat imikino yose itanu imaze gutsinda inyuma bahagaze neza hagati bagerageza kwihagararaho baherekanye imipira ariko mu busatirizi haracyari ikibazo
murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo muri aka kanya nahumurije ariko mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika kuko ibiganiro n'amakuru bikomeza uyu munsi wose murakarama, mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.